This is the Voice of America in Washington. It's Saturday morning in the Great Lakes region of Africa. Time now for weekend programming in Kirundi and Kinyarwanda.
Iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika. Ubu Ijwi ry'Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abatwumva mwese mwaramutse neza aho muri hose, muri kumwe na Etienne Karekezi hano i Washington. Uyu munsi ni kwa gatandatu, ni saa 11 n'igice mu gitondo i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi. Nibiganiro tubagezaho ku Ijwi ry'Amerika. Muri uyu mwanya dutangire tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Mwaramutse inshuti mwese muteze amatwi radio Ijwi ry'Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkundikije agiye kubashikiriza amakuru. Leta y'Amerika yagabishije kwizofatira ibihano bikomeye abantu badurumbanya umutekano mu gihugu cya Sudani yo mu manuko. Abasirikare b'igihugu cya Chad barishe abantu 30 mu gihugu cya Repubulika ya Centrafrica. Mu gihugu cya Mali ikiza cy'ingwara ya Ebola gishora kuba cyadutse. Idonido y'aya makuru. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe agati y'akazira muntu byatangaje ko abantu bashika 30 bishwe mu gihe abandi 300 bakomeretse cyane igihe abasirikare bo mu gihugu cya Chad barasa badatora mu banyagihugu ku murwa mukuru w'igihugu cya Repubulika Centre Africa Bangi. Ivyo biro byarasohoye raporo byatohoje ejo ku munsi wa gatanu, umunsi umwe nyuma yaho igihugu cya Chad gitangaje ko kigiye gukura abasirikare bacu bari mu nteko z'abanyafrika zicungera umutekano mu gihugu cya Repubulika Centre Africa. Umuvugizi w'ivyo biro Peter Colville avuga ko abantu bakoze iryo tohoza bavuganye n'abantu barusimbye gihe haba ubwo bwicanyi kwigenekezo rya 2019 ry'ukwezi kwa gatatu bariko baravurirwa mu bitaro bitandukanye byo ku murwa mukuru Bangi. Abantu biboneye ubwo bwicanyi bavuze ko imodoka zikurikirana z'abasirikare bava mu gihugu cya Chad zinjiye mu isoko baca batangura kurasa abantu batasobanuye. Abantu bakoze iryo tohozwa bavuga ko abana abafasoni bibungenze hamwe n'abantu bageze mu zabukuru bari mu bantu barashwe. Colville yavuze ko hari ivyabona vyabwiye abantu bari kubakora iryo tohozwa kwabo basirikare bava mu gihugu ca Chad bari binjiye mu isoko kugira ngo bahungishe abanyacade hamwe n'abandi ba Islamu babakure ku murwa mukuru Bangi aho abakristo cane cane abagwanyo mu hari Baraka bariko barabahiga. Leta y'Amerika yagabishije kwishobora gufatira ibihano abantu bose bariko baratera umudugararo canke batyoza agateka kazi na muntu mu gihugu cya Sudani yo mu manuko. Perezida Barack Obama yarateye igikumu ku cimezo c'umukuru w'igihugu ku munsi wa kane giha uburenganzira leta y'Amerika bwo guhagarika amatungo y'umuntu wese abangamiye amahoro mu gihugu cya Sudani yo mu manuko, hamwe n'umuntu wese azogiramira umutekano w'inteko mpuzamakungu zicungera umutekano canke umuntu wese azohonyanga agateka kazi na muntu. Perezidanse ya Amerika yavuze ko ingwano hagati y'abasirikare bashyigikiye leta hamwe n'abasirikare bagwanya leta imaze amezi n'amezi mu gihugu cya Sudani yo mu manuko igeramiye umutekano w'ico gihugu gishasha. Perezidanse ya Amerika yasavye leta ya Sudani yo mu manuko hamwe n'abayigwanya ngo babandanye gushyigikira ibiganiro by'amahoro biriko biratunganywa n'ishyirahamwe IGAD ya Addis Abeba ku murwa mukuru w'igihugu cya Ethiopia. Abategetsi bo mu gihugu cya Mali bariko baratohoza amakuru avuga ko hari abantu batatu bafashwe n'ikiza cy'ingwara ya Ebola muri iki gihe iyo ngwara yadutse mu ntara ya Afurika yo mu burengero. Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu mu gihugu cya Mali Usman Kone yatangaje ko iyo ngwara yadutse ejo ku munsi wa gatanu. Abajejwe amagara y'abantu barungitse ibipimo by'abantu mu gisagara cya Atlanta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bapime barabe ko iyo ngwara ari ingwara ya Ebola koko. Mu kurindira ibizova muri ico gipimo kizokorerwa muri laboratoire yo mu gisagara ca Atlanta, abo bantu batatu bikekwa ko bagwaye ingwara ya Ebola babaye barakumirwa mu kibanza cabo nyene aho bariko baravugwa. Ibiro vy'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe amagara y'abantu vyatangaje ko abantu bashika 86 bamaze kwicwa n'ingwara ya Ebola mu ntara ya Afrika yo murengero cane cane mu gihugu ca Guinea hamwe no mu gihugu ca Liberia aho iyo ngwara imaze kwica abantu indwi. Ivyo biro vyatangaje kandi ko biriko biratohoza amakuru avuga ko abantu 154 bashobora kuba bagwaye iyo ngwara ya Ebola cane cane mu gihugu ca Guinea. Abategetsi bo mu gihugu cya Afghanistan batangaje ko umupolisi yarashe abigeme babiri b'abamenyeshamakuru b'abanyamahanga ejo ku munsi wa gatanu maze icamwo umwe yongera akomeretsa uwundi.
turabashimiye mwe mukomeje gutega amatwi ibiganiro kuri Radio America kuri wa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'urubyiruko kira mu Kirundi kibagezaho ibibazo binyuranye by'ubuzima.
Kira
kira kira
kira ni kiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwe mwese bakunzi bibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ukwihangana kw'abagabo mu bihe by'agasamo ku mukenyezi canke ukonsa ikibondo igihe kirekire gishoboka ni bumwe mu buryo kama abubatse bakoresha mu gutandukanya imvyaro. Inkuru dukura mu gihugu c'Ubutaliyano tumenyesha ko mu 2012 baserugo bijukiye ibice 48% ugusesa imbuto hasi. Ivyo byashobotse kubw'inyigisho baronkejwe ku mavuriro nkuko vyemezwa n'ikigo cigisha uburyo bwo gutandukanya imvyaro co muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika. Mu bihugu vyo musi y'ubugaragwa bwa Sahara, itohoza ryakozwe na OMS haraheze imyaka ibiri ryarerekanye ko ibice 23% vy'abakenyezi bakoresheje uburyo kama bashigikiwe n'abagabo babo. Ikoreshwa ry'uburyo kama riva hanini ku ikeha ry'ubwa none mu mavuriro. Ahandi ni inyigisho zifatiye ku madini nk'uko FINWAP ishyirahamwe rya ONU ryitaho igwirana ry'abantu ku isi rivyemeza. Uruhara rw'ubwo buryo ni ntangere mu gutandukanya imvyaro mu gihe bukoreshejwe neza atakwihenda, bukaba nkako butanga icyizere cyo kudasama inda batifuje ku bice 95%. Imvo zituma abakenyezi bashima uburyo kama gusumba ubwa none nuko atangaruka ku magara bugira. Iyindi nuko umukenyezi atama yafashe imiti utavanako nkuko inkuru zitandukanye zivyemeza. Naho abubakanye bashima gutora uburyo kama mu gutandukanya imvyaro, abigeme batarubaka bobo bahurumbira ugukoresha udukingirizo nkuko inkuru zinyuranye zibitumenyesha. Mu kiganiro cyacu cuno musi turabira hamwe ibijanye n'ikoreshwa ry'uburyo kama mu gutandukanya imvyaro. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda, kaze mu kiganiro cyacu ari naco rwanyukira. Kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega amatwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye bwo mu ntara ya Ruyigi. Mugenzanje Diane Ndonse arubaza ati twokora iki kugira abantu bijukire uburyo kama bwo gutandukanya imvyaro. Ngizi nyishuba muha
nuko bahamagaza nyabagabo nyene bakadza barabahinyigisho bakabyumva nabo nyene.
Novuga yuko jewe nawe ari twokwisezeranira tugire ukwihanganiranira
kagayaga nabandi akumva ingene bivugwa ningene babibigisha
nk'abashinga nkahe nyama bakenyezi bakaba bari kumwe mu nyigisho umwanya wari wa wose
naye umuntu arihangana bikagorana kwera.
Numva umuntu yogira gusenga ikamutoraniza ndetse ikamugerera akabyanga ku rugero
byokoroha basanze no kumihana nyene byo niho byoba byiza. Ega twena twe turabikeneye mukandi tukasanga biranga
yankaba pati mukariho bimenyereye niho bitanga canke abandi bamenyesha amana.
Muri rusangi uburyo bwa ari bwo bwose bgategerezwa korohera ababwifuza kugira ngo butere intege ubuhisemo. Twasanze ko abamenyerewe uburyo kama bwo gutandukanya imvyaro atabundi bifuza gufata. Insiguro nuko bufasha abubakanye kumvikana no kunywana nkuko inkuru twatohoje zibitumenyesha. abiweza ibintu n'ibindi bemeza ko ugukoresha uburyo kama gushobora kuzokwijukirwa gusumba mu myaka iza ugereranije n'ubwanone. Zimwe mu mvo ni uruhererekane rw'inkuru zibyerekeye biciye cyane cyane mu mashengero. Kugira ngo twumve neza ibijyanye n'ikoreshwa ry'uburyo kama bwo gutandukanya imvyaro, tega amatwi itohoza mugenzanje Diane Ndonse yagiriye mu ntara ya Ruyigi. Diane, ijambo ni rwawe.
Urakoze ala ive kumpa ijambo. Uburyo kama bwo kwirinda imbanyi umuntu atifuza ntiburijukirwa mu ntara ya Ruyigi. Inkuru tuhakura zitumenyesha ko mu mahimiriza abera ku mavuriro ya Leta buzi nyuma y'ubundi buryo bwo gutandukanya imvyaro. Ikoreshwa ry'uburyo kama kububatse Rukristu rikomoka ahanini ku nyigisho baronswa igihe bitegurira kugira ubugeni. Niyo Nkuru Chantare na Sipiriyano Niyo Ngabo umutambukanyi wiwe batumenyesha ko bakurikiza abana bibarutse inyuma y'imyaka itatu cyangwa itatu n'igice. Umugambi mushasha wa diyoseze ya Ruyigi wo kwigisha ikoreshwa ry'uburyo kama ufatiye kugushigikira abantu mu ngo mu bijyanye n'imibereho myiza. Ibyo bica mu mahimiriza akoregwa mu mavuriro yegukira Ekleziya Katolika ku banyagihugu bayitura. Abihebeye Imana twaganiriye batumenyesha ko ukudaha ikibanza kinini ikoreshwa ry'uburyo kama kuva hanini ko abantu bashima kwiyorohereza. Uko biri kose abaganga ba Leta baremeza ko uburyo kama bufise akamaro ko kutagira ingaruka mbi ku magara y'umukenyezi. Twumvirize muganga Aster Manirakiza ajeje ntara y'ubuvuzi ya Ruyigi.
Ubu bishobokeye ni uburyo bwiza kuko ntangorane bugutera cyane.
Tumenyeshe ko uguharura imisi ya gasamo hakoreshejwe gufundika amafundo canke kugira ikiranga misi kubazi gusoma no kwandika ari bumwe mu buryo bufasha kudasama imbanyi umuntu atifuza. Ubundi bujanye no gusuzuma ko uruzi rwabaye rwinshi rurenduka kandi gwera cyane. Ugukurikiranira hamwe hagati y'abubakanye inyigisho zo gukoresha uburyo kama ningira kamaro. Ivyo bituma bafashanya kuzishira mu ngiro mu kutarangura amabanga y'abubatse igihe cy'agasamo nk'uko umubikira Dafoze Ruganuka abitubwira. Twasanze kandi ko ikoreshwa ry'uburyo kama rituma bubakanye bababarana gusumba. Chantare Niyo Nkuru umukenyezi twaganiriye yemeza ko umugabo wiwe ahora amwibutsa gufunda ikifundo y'umunsi bageze ko iyo yavyibagiye. Inkuru twatohoje zitumenyesha kandi ko haba umwisanzuro mu migenderanire y'abubakanye. Twumvirize Isaac Burundi atubwira inyifato yiwe n'umukenyezi wiwe.
Umugore ashobora kukubarira ibihe abageze muhama nawe kubera muhamwe aravyiyumvira kaniye muca mukoresha uburyo bwo kwihangana mugabo mutarinze kuja kwishinga.
Tumenyesha abatwumviriza ko iharugwa ry'imisi y'agasamo ritangura mu gihe umukenyezi abonye amaraso y'ubutinyanka. Ikiringo cy'agasamo gitangura ku munsi ugira 11 gushika ku wa 17 nk'uko mama Dafoze asanzwe avyigisha atubwira. Ingeso zimwe zimwe zitabereye ziratuma abubakanye basamara. Akarorero nakabarego kamisi yose haba ku mukenyezi canke ku mugabo wiwe. Inkurikizi ni gusama imbanyi batifuza nk'uko bikunze gushika mu bice bimwe bimwe vy'ikomine ya Bweru. Ukudashobora kumvikana n'umugabo ku buryo bubereye bwo kwikingira imbanyi batifuza bituma umugambi be n'uyo utarama. Beatrice Nizigimana wo mu isanzu atubwira uko vyamugendeye.
Jewe urumva sinabimubwira kuko yaguma mbwira nje kwa muganga je nagomba kubiharurira muganga tuzanga tagoye igihe usanga yatiyata mu mwanya nyene uko nyene ngiyano matari katararenga.
Icyifuzo cy'abakenyezi nuko inyigisho zijanye no gukoresha uburyo kama bwo gutandukanya imvyaro zogwizwa. Ibyo Leta yobikora ibicishije mu mavuriro ayegukira nkuko babandanye babivuga. Byongeye abakozi ba Leta barakeneye gukarihishirizwa ubwenge mu bijanye no gutanga inyigisho zijanye n'ikoreshwa ry'uburyo kama bwo kudasama imbanyi batifuza. Ibyo tubibwirwa na muganga Christophe Gahungu arongoye akarere k'ubuvuzi ka Ruyigi. Amahimiriza aciye mu kujijura abagabo yofasha gusumba. Emmanuel Ntibarukinga umunyagihugu wo muri komine Bweru mu ntara ya Ruyigi ni kwa bibona.
Hari naho wowe uri umukenyezi ukeneye kutandukanya umugani mushinga ntawe wakakubera igitsitaza.
Ugushira imbere ikoreshwa ry'uburyo kama mu kwikingira imbanyi abantu batifuza byofasha abanyagihugu kugumya karanga mutima kabo nk'uko Patiri Augustin Itunga wo muri diyoseze ya Ruyigi abibona.
Kwiragiza inkuru zijanye n'ikoreshwa ry'uburyo kama mu gutandukanya ivyaro ningira kamaro. Ivyo byaratumye abakenyezi baharugwa ku bice 98% bamenya n'imiburiburi bumwe mu buryo bwo gutandukanya ibyaro mu gihugu cha Senegal. Ivyo byaciye mu biganiro biremesho ma radio n'imbonesha kure. Vyongeye nuko baremesha kiyago basanga mu mitumba abataciye mu ishure nkuko inkuru ziva muri ico gihugu zibitumenyesha. Ingendo yo kujijurana mu muryango irafasha. Ivyo byaratumye abana bumva kamaro ko kwihangana kubw'impanuro bahawe n'abavyeyi babo bafatiye ku ndero n'imico. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'ikoreshwa ry'uburyo kama mu gutandukanya imvyaro, tega amatwi ikiyago twagiriraniye n'urongoye igisata c'ishirahamwe rijejwe iterambere rya diyoseze ya Ruyigi, Patiri Augustin Nitunga aganira na mugenzanje Diane Ndonse.
Patiri Augustin Nitunga, ndabaye mwaramutse.
Mwaramutse neza.
Ubwo buryo kama mwebwe mubwigisha muhagaze kuki?
Nta kindi twishimikiza atari inyigisho z'Eklezi n'uruhara ifise kukugwanira ubuzima bw'umuntu.
Abavuga yuko none bafise nk'ingorane yuko ubwo buryo kama batabwizigira cyane kuri
Ekleziya n'umurezi. Kurya rero umuvyeyi arera umwana, mushobora kuvuga ngo ndabona umwana wanje ngo kundiko ndamurera ngo ndabona ngo bimugora ngo acaheba. Nuko ubona yuko iyo ndero ukuramuha ariyo nziza.
Mwebwe ubwo buryo bw'ikizungu mubuha ikibanza kiye?
Twebwe nta kibanza tubuha.
Nk'abakirisu bizera mugabo buryo kama bukabubagora gukoresha, hari icyo mubona mubahanura?
Turamwigisha twamwereka ifyiza bisigaye urazi ko umuntu nabwira ntafise umwide games cyiza tugikora tukibona ikibi twakira tukibona. Abantu baracumura bakumara abana b'Ekleziya, kandi utarumva ikintu uyu munsi cyangwa utaratahura ikintu uyu munsi cyangwa utarashobora gushaka ikintu uyu munsi ejo aretse akagishikako.
Patiri Augustin Nitunga turabakenguruka.
Murakoze cyane.
Arakoze Diane Ndonse kuri ayo majwi n'ayo matohoza dushikirije. Tumira mate gato mukumviriza akaririmbo ka Esther Star ukiri muto ahanura abavyeyi kuvyara ku rugero.
Tugerageze yemwe kuvyara ku rugero, tutandukanye ibyaro dushira kacirera tubonereho.
Ndavuga iyo ndi konda baza ah abantu beshi
bambona nkinyi jankaro ndajari muto
ndi muto sindi gito na kare kuri ni kuvugu ukuze kuvugu ukuzi yo nitegereje abana bari mu barabara ni beshi tukibaza esabo bana bavyawe ni barabara oya bavyawe n'abavyeyi
bavyeyi mwibaruka mugaheka matongo yaraze Mujare bakebesa mre kujara muta mwibarabara abana beshi ba mwibarabara kubera bavutse ari beshi ariko bavyeyi nimubona ko bibabace birateye agahinda.
Tugerageze yemwe kubyara ku rugero, tutandukanye ibyaro dushira kati imbere tubonereho.
Ikiganiro nikira cy'Ijwi rya Amerika. Gwaruka tume hafi ya maradiyo yanyu. Muganga Anita Munyana ari hano muri studio kugira baronse inyishu z'ibibazo mu mutura. Izi uno munsi dushimikira ku bijanye n'uburyo kama bwo gutandukanya ibyaro. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Ubwo buryo kama bw'ikirundi bwo gutandukanya ibyaro nibwo nagomba kumenya.
Hari ubwa mbere guharura iminsi ubukoresha wifashije urudede rwabigenewe. Ubwo rudede rero rugizwe n'amabara atandukanye yerekana ibihe bikomeye byo gusama canke byo kudasama. Kumunsi kumunsi agenda arasimbiza umuringa ku rudede rumwe rumwe ntihaheza akamenya ko ategeza kwikingira be n'uwo bubakanye. Ubwa kabiri ni uburyo bushimikiye gusuzuma kumunsi kumunsi uruziri. Hama uburyo bwa gatatu ni uburyo bwo gukoresha igipimo kumunsi kumunsi ugafata igipimo cy'ubushuhe bw'umubiri imbere yo kubyuka ukabyandika naho nyene ku gipapuro kugira nuheze ngo ufyibagire. Uburyo bwa kabiri n'ubwa gatatu bisaba ibyigwa bidasanzwe. Nicyo gituma kenshi abakenyezi bategereza kwitura ibigo byagenewe gutandukanya imvyaro kugira babaronse insiguro zikwiriye kandi naho nyene bakaraba ko by'ukuri babitahuye.
Mbaza ndakwishura.
Udakoresheje ubwo buryo kama ugiye kwa muganga ko cyoba ari icyaha kugira ngo turokireke.
hariho nibyo abagore bikundira by'ukuri yuko bashaka gukoresha uburyo kama kandi bakagenda neza ugasanga no muzima bwabo nta gihindutse nabandi bidakunda kumvo zitandukanye kuko ubwambira uwo wubakanye atavyumva kuko akazi akora biva n'ubuzima bw'umukenyezi wese na cane cane nuko bavyumvikanye n'umushinga ntahe wiwe
mbaza ndakwishura
nagoma mbaze gituma umukenyezi ashobora gutwara inda atarereye umwana
umukenyezi arashobora kusama iyindi nda atarerera umwana wiwe kubera inkabuzo z'umugore zituma asama mu mubiri ziba ari nyinshi cyane gose ariko inyuma y'amezi atandatu ategeza kurondera ukuntu kundi yo vyifatamo kuko umwana ntaba kiconse nka gusa aba ashobora kufungura ibindi bintu urumva arashobora gusama imbara
Rugamba rwa maki hayanje
Nubunyene muganga Anita Munyana ashishikara atange siguro z'ibibazo bibabakiye tugeze kugace ka kabiri kivyo bibazo
Mbaza ndakwishura
Arabavuga yuko uburyo kama bwo gutandukanya imbyaro byo bifise ingaruka mbi ku magara ya serugo byo bari byo.
Hariho bavuga yuko umugabo asesa imbuto hanze na cane cane mu kiya kiringo cagasamo. Murumva yuko ubwa mbere aya mabanga bariko bayarangura badatekanye kandi ugasanga n'umugabo aguma yitwararika yuko tambuto zizaja mu gitereko c'umugore wiwe. Usanga n'akanyamuneza gashobora kuhaburiramo.
Mbaza ndakwishura.
Nibihe biringo nyamukuru umukenyezi yofatira ko kugira yirinde kugira nkasaminda
numusi wa mbere ukuja mu tinyanga ha mugaheza ukavyanika ku rupapuro ukiha ikiringo uzosubira mu tinyanga ubigize uko uraheza ukabona imisi ushobora gusama ibundi buryo umuntu akoresha ni hajya ubona uruziri uraheza rugakweguka ngaho uzi yuko ushobora gusama
mbaza ndakwishura
akarusho kazanwa n'uburyo kama ku magara y'umukenyezi naka
nta kintu c'imiti kije mu mubiri wiwe uvyerekeye gutandukanya ivyara kindi ca kabiri iyo baba bavyumvikanye n'umugabo wiwe abatekanye kuko n'uwo mugabo aramufasha guharura murumva ko akarusho koko kariho iyo mu rugo bavyumvikanye
rugamba rwa maki hayanje
Ikiganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubunyere muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwarukagwa mutuye tugeze kugace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
Mbaza ndakwishura
Nuhe mwifato shobora kononera bubakanye bakoresha uburyo kama bwo gutandukanya ivyaro
Ningi umuntu anwa inzoga byatuma yibagira bya bihe byiwe canke wo bubakanye tari karabyitwararika kandi bari babisezeranye ugasanga birashitse umugore agatwarinda kindi ca kabiri hajya mu mubiri w'umukenyezi hari ibintu byinshi bishobora gutuma kya kiringo ciwe co mu kwezi gihinduka hakaba arimo uburuhe hakaba arimo kudatekana eka niyo yagwaye umuvyo byose n'inyifatanye bishobora gutuma uburyo bwo gutandukanya ivyaro kama bushobora guhinduka
Mbaza ndakwishura
uburyo kama bwo gutandukanya ivya ntangaruka mbi bufise ku mubano w'abubakanye
ariko ikintu gikomeye mu mubano nuko mutegeza kuba mwavyumvikanye n'uwo mubakanye mukavyumva kumwe bitagenze uko onye nihandi usanga hadutse induru kuko ugeze mu bihe by'agasamo umugabo wawe ntagutahure
mbaza ndakwishura
Hajya bavuga ngo hariho imisi ushobora guharura wihanganye udashobora gusama niyo misi ningahe
Uhereye ku munsi wa mbere w'ubutinyanka bw'umukenyezi gushaka ku munsi w'umunani n'umunsi atangorane ni kuvuga ya mise aba ariko arava amaraso yongeye ariko aravayo ariko guhera ku munsi w'umunani acarura imisi 12 gushaka kuri 14 ategeza kwitwararika cane gose mbere abishoboye agakoresha ubundi buryo kugira ntasame inyuma rero y'imisi 12 canke 14 arashobora gusubira guhangura amabanga atakibazo kuko ni imisi adashobora gusama
Gera
Arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu benimanuro aha yugwaruka miramate gusubira kumviriza karirimboka Esther ta anura abavyeyi bizara ku rugero
esabo bana bavyawe nibarabara oya bavyawe nabavyeyi
bavyeyi mwibaruka mugaheka matongo yaraze mufyare bakebesa mure kubyara mutamwi barabara abana beshi bamwi barabara kubera bavutse ari beshi ariko bavyeyi nimubona ko bibabace birateye agahinda
Tugerageze yemwe kubyara ku rugero tutarukanye dushira akazi imbere tubonereho kubaho neza kubaho neza
kubaho neza
Tugerageze yemwe kubyara ku rugero tutarukanye dushira akazi imbere tubonereho
Duhi jambo abanywanyi bacu Saidi Mukeshimana yatwandikiye avuga ati Fisi kibazo umukenyezi yiteje inshinge zo kudasama canke bakamutera twatunyuzi two mu kuboko ni kubera iki haca haba ukudasubira mu butinyanka bikamara nk'amezi atanu bikanababaza umukenyezi mu mugongo Muganga Anita Munyana tanga inyishu kuri ico kibazo
ni ingaruka zishobora gushika iyo mu kenyezi akoresheje ubwo buryo bishitse agahagarika kuja mu butinya nka canke akazarabona uturaso aha bisabwe yuko asubira kwa muganga bakamuhumuriza canke bakaraba yuko byose ikimeze neza
Turashimiye abanywanyi bacu batwandikiye twizera ko batomokewe n'inyishu bahawe na muganga Anita Munyana nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahubwo aruka utanga insiguro ku myibutsa y'abakurambere uno musi uvuga uti akabigira kabizi kajya imboga karitse bikubwiye iki
bikubwiye iki
hantu bamubuke kwaje ati hajya hantu ntuhaca ameze nabe hanyuma nawe akaca haca ubanye bamufashe rero aho bavuga ati kahi yabagabo babone urashobora kubireka kuberuka mu byati je nayo nakubariye
bikubwiye iki
umusambanye akambwiye ati hariho umugera wa sida urashobora kwandura ukamererwa nabe hanyuma ariko akaguma birengako munyuma agafatwa na wa mugera hanyuma munyuma gahwera
bikubwiye iki
ari umuntu yiba ukamubuza ati wewe urahe bakwiba akaguma yiba hanyuma rero impera n'impera ukabagaca bamufata
arabitoye
chuti namwe bagenzi mwariko mutwumviriza mu kiganiro kira ndabakengurukiye twizere ko ivyumviro vyashikirijwe byabunguye ubumenyi mu magara bagenzi banje Diane Ndonse yatororokanije amajwi na Jacqueline Segahungu yatunganije kino kiganiro akongera kagihagararira ndabashimiye ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza ku byerekeye ikiganiro kira twandikire kuri VOA Bujumbura mufyandike mw'ijambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 79 amajana 953 ubusa 74 canke 79 amajana 934 amajana 757 canke 79 amajana 988 amajana 713 kuri mikro mwari kumwe na jewe Ala if irankunda ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika yumvikanira I Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mwe mu gikanguka namwe twatangiye kuva isa 11 n'igice mukomeze mwishimire programu zacu za weekend kuri mikoro muri uyu mwanya muri kumwe nange Etienne Karekezi nkuko kandi bisanzwe kuri isaha buri wa gatandatu tugiye kubagezaho ikiganiro cy'umuziki dususuruke
Mwana masenshu timu luteza matkwi kuri wa gatandatu itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'2014 twibaza ko mwese mwaramukanye amahoro uyu ni umwanya w'ikiganiro cy'umuziki aho muri kumwe na Ange Fideni Yongabo ubutumwa tugira dutangurire ko nubwa Pierre Celestin Sebahungu asaba indirimbo yitwa gushimira ya runyura gushimisha abakurikira Antoinette Nicolas Ganza Lionel Bella Mucho Innocent Lambert Sisi Gakuru Rishangoga Kabango Mathias Fidel Joseph Raphael Jean Papias Adolphe Kizito Gerard Siliki Alipe bose babireba Francine Baby Paradis Runiga Denise Kevin Lucie Frederic Peter Sibo Regie Jeannette n'abandi bose bitangira abandi mu buzima yari Pierre Celestin Sebahungu y'indirimbo gushimira ya runyurana wasavye
uyu numero yitwasigiwe n'abakurambere bacu ikize cyose muzagirirwa musakizirikane kandi mu gishimo ni mu bikora gutyo bizabafusha mu buzima
Shit.
byinshi wabiwe byinshi ese niki wibwira wabiwe byinshi wahawe byinshi ese niki wibwira
Radio America I Washington DC dukurikiza ku butumwa bwa Nsabimana Emmanuel ari mu karere ka Kirehe sector ya Kigina araramutsa abavyeyi biwe bari Kigina Murinda Habi Claver na Nyirangeza hayo abagenzi n'ishuti barimwo haba inshuti Muvunyi Peter Musoni nyiri kwa ya Cyprien nabandi araramutsa abagenzi biwe bari mu Bugesera bose araramutsa abanyeshure biganye Rusumo High School barimwo Ndayambaje Muhire Vedaste Ndahayo Celestin Ingabire Janine nabandi bose araramutsa abanyeshure bigana muri Rwanda Teachers College Kavumu Campus barimwo Niyonkuru Narcis Ndererimana Desire biraboneye Tuyisenge nabandi bose bamuzi kandi araramutsa n'abamenyesha makuru ba Radio Ijwi ry'Amerika tukaba tumushimiye ngo indirimbo 22 ya Taylor Swift ngwize ibashimishe yari Nsabimana Emmanuel To dress up like hipsters and make fun of our exes. It feels like a perfect night for breakfast at midnight to fall in love with strangers. Yeah, we're happy, free, confused, and lonely at the same time. We'll be right back. ikiganiro cy'umuziki kuri radio Ijwi rya Amerika kirabandanya. Rutikanga Ferdinand aba mu gisagara cha Kigali akarere ka Gasabo secteur ya Kimuhurura. Serire ya Kamkina anejerejwe no kutwandikira ubutumwa ashaka kwifuriza umwaka mwiza w'ibihumbi 2014 bakwirikira. Mohamed Ali ari Kentucky, Louisville muri Amerika, Sugar Ray Leonard ari muri Amerika, Jemesi Buster Douglas ari muri Amerika, yari Rutikanga Ferdinand. Indirimbo tuguhitiyemo yitwa Ninya Bonita yacuraranzwe na Chino Inacho. Tubibaza ko iza Bushimish
Richie Peña
Chino y Nacho.
Esta canción nació de un pensamiento.
¿Es así?
Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita.
Mi amor.
Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes.
Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor. Tanto amor.
También para mí, y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor, sin tu amor.
Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas, y siento que vuelo más alto que el cielo, si tengo de cerca el olor de tu pelo.
Cuando estamos juntos, más nos enamoramos. Aquí hay amor, aquí hay amor. Aquí hay amor, amor, aquí hay amor, amor. Aquí hay, ay, 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 amor.
Este amor que como espuma sube, que cuando te tomo de la mano por el parque camino en las nubes. Parece mentira que ya no recuerdo nada cuando solo. Lleno de romance y alegría, de bellos detalles cada día, nena, ¿quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría, y que sin tu amor no viviría. ¿Cómo sabía que esto pasaría, que ibas a ser mía y que yo querría
amarte
por siempre?
Mi niña bonita,
mi niña bonita, mi dulce princesa. Me siento en las nubes cuando tú me besas, y siento que vuelo más alto que el cielo, si tengo de cerca el olor.
Chino y Nacho,
mi niña bonita,
Richie Peña,
tú y únicamente tú,
mi niña bonita,
Magna.
Esto es un hit mundial, Manate.
Ikiganiro cy'umuziki kuri Radio Ijwi rya Amerika. Boni Majandamuru, benshi bazi ku izina rya Mboni, ari muri Tanzania yifuza kuramutsa abantu bose bamuzi, abasabye indirimbo ya Rodrigue Karemera yitwa Hagati y'ibiti bibiri. Utwihanganire iyi ndirimbo ntidushoboye kwikurongera, nyamara tuguhitiyemo iyindi ndirimbo yiwe yitwa Kwibuka, tubibaza kwiza kugushimisha.
Kwibuka, niba bitavagaho, ngo nibagirwe. Nawe nibagirwe kwibuka niba bitabagaho nibagirwe ibintera kubabara kwibuka oya nibikabeho umuntu yibagirwe
ineza yagiriwe kwibuka oya nibikabeho ngo jewe nibuka nkababara agati y'ibiti bibiri abagakundaga kunyura nanyera nkakebuka kiri kumwe kuwambiraga mwese nkababare usinkaje nekerezi bibi njya mbyibuka mazaho nkababara njya nibuka cyane iyo ndi jyenyine yanshuti yanjye nakundaga byasaze njya nibuka amagambo yambwiraga natekereza ko tutazongera hagati y'ibiti bibiri aho twakundaga kunyura nanjye yangakebuka
Radijwi ya Amerika i Washington DC ubundi yaduteye akamo ni Ndwayezu Jean-Claude
ngabandi umunyeshuri muri Rwanda Tourism University College RTC mu magambo ahinnye abandi Kigali ku Kacyiru nkabanifuzaga gutaha n'abavandimwe bahera ku bagize company yitwa Professional Event Planners abo ni Fishi Minosa abo Mugisha Inyanzi n'abakorana nayo bose by'umwihariko abanyeshuri ba RTC nkasuhuza Bimenyimana Leonard se mu mudugudu w'Agasaro ku Kacyiru nkasuhuza umuyobozi w'ishuri ryanjye Kabera Salif Direkiteri wa RTC umuyobozi ushinzwe amasomo ari we Dr. Tombora Gustave nawe ni muri RTC nkasuhuza Habimana Wilsoni umunyeshuri muri RTC nkasuhuza Dino Student wacu Gahimana Jean Marie Vianney abo tuyobonana muri komite y'abanyeshuri ba RTC bose kuva kuri perezida kugera kuri ba minisitazi ndabasuhuze cyane nkasuhuza urubyiruko rwa asosiyasiyo kacyiru twakora iki ndetse na komite yayo yose kongera amasuhuza urubyiruko rw'umuryango wa Kacyiru rw'umurenge wa Kacyiru wose kongera amasuhuza urubyiruko rwa Association Fondation Tumurere nabo tubana muri komite yayo yose by'umwihariko bagize akanama nkemuramasa cyangwa se komite de registration asuhuza umuyobozi wa Hotel Impala Madamu Havugimana Francine n'umuryango we wose ndetse n'abakozi bose ba Hotel Impala asoza duhuza abantu bose banze ntabashije kurondobora mbifuriza umunsi mwiza bawurinde bagira amahoro n'ihirwe aba numvaga mwabamera indirimbo y'Imana yitwa Apavol ya Tori Mune. Urakoze.
Urakoze Jean Claude, utubabarire indirimbo Above All ya Doris Moon wasabye ntidushoboye kuyikurongera, yamara tuguhitiyemo indirimbo Above All ya Michael W. Smith, tubibaza ko iza kugushimisha.
Above all powers, above all keys, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure your
thank you. Ijwi rya Amerika I Washington DC. Twinjize mu bwato Magwin araramutsa ubwa mbere na mbere abakozi bose ba Radio Ijwi rya Amerika twaba tumushimiye ashaka tumuramukiriza abantu biwe bose bamuzi kuri ayo mazina. Twinjize mu bwato Magwin Ava Tumba Rulindo Rwanda ashaka tubamuhere indirimbo yitwa My Heart We Go On ya Celine Dion. Yari twinjize mu bwato Magwin.
Heart does go on.